Simon Veriza, ni Radio Izvidi Amerika. Radio Izvidi Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25, 31 na 41, naho ku rubuga rwa internet mutumvira kuri www.radioyacu.com. Kwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidèle Niyongabo, nirengewe ibiganiro byo muri iki gitondo. Abaye ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 31 y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwe n'ikiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, ejo ku munsi wa gatanu mu Rwanda habaye ibirori byo gushimira ikono ku masezerano y'imihigo y'inzego zitandukanye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Umukuru w'u Rwanda yasavye abo biraba ko botegerezwa gusenyera ku mugozi umwe mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama. Ikigali ni inkuru yateguwe na Eric Bagirubusa.
N'imihigo yashyizweho imikono n'uturere twose tugize u Rwanda, bimwe mu bigo bya leta bikomeye, intara n'umujyi wa Kigali na za minisiteri, bitandukanye n'indi myaka yabanje. Uyu muhango wabereye mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda, kandi ukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho abategetsi bakoreshaga za mudasobwa batiriwe bahura na Perezida wa Repubulika, nawe agahita abibona mu buryo bw'ikoranabuhanga. Byose ni mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Mu ijambo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yagejeje ku bari bateraniye muri uwo muhango wo gushyira imikono ku masezerano y'imihigo yo mu mwaka w'2020-2021, yatinze cyane ku mikorere yita kwidahwitse y'abagombye gufasha umuturage gutera imbere.
Abanyarwanda kugira ngo babahe serivisi zimwe zizwe, nta kintu bagomba kwishyura. Barakwishyuye kera, Abanyarwanda barishyuye, kuko Abanyarwanda nibo bishyura imisoro. Ibishyira imisoro tuvanamo amikoro yo guhemba abatanga ukwiye ko batanga serivisi. Gusa bo barakwishyuye, urajya kongera kubasaba amafaranga yandiye kugira ngo, cyangwa kubakerereza kugira ngo.
Iyi mihigo yo mu mwaka w'2020-2021 ishyizweho imikono nyuma y'imyaka ibiri yarahagaritswe Perezida Kagame mu mwaka w'2018, ubwo bahari hitezwe ko habaho umuhango wo guhiga ku mwaka ukurikira. Hanarebwe ko umwaka wari wabanje wagenze yabihagaritse igitaraganya, kuri ubu yasobanuye ko bitasubizaga ibibazo by'abaturage kuri we, ngo byasaga n'ibintu biraho bitagira icyo bifasha.
Imihigo iragenda, ibi bintu biraho, umuntu ikorera ibyo ashatse, yivugira ibyo ashatse, akaza baje kubaha amanota ntibamenye n'icyo bayabahera. Ushize rwose bagiye kubishyiraho no kuntumira ngo ndabahakane, nawe ntabwo nge ndibuze kuza ku mu mihigo imeze icyo mwe mugende muyikore, ariko ntabwo nzajya njya hariya mu mihigo abantu baze babeshye, barabeshye namwe mwaragiye barababeshya muremera kujyaho bikaba ibintu by'umugenzo gusa bidafite ikintu tubivanamo. Ndabona ntabwo ibyo nyibije imihigo ariko nayumvaga, ntabwo ari byo, ntabwo ndi bujyemo. Ariko ngira ngo ni byiza ko hari ibyagiye bikosoka, hari n'ibindi bigikeneye gukosorwa.
Ku bigomba kuzitabwaho cyane ni ukuzibanda ku gukemura ibibazo bigendanye n'imiturire myiza, imibereho myiza y'abaturage, ndetse no guhangana n'ikibazo cy'abatagira akazi mu Rwanda. Bwana Yusufu Murangu ukuriye ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare atanga isura rusange ku kibazo cy'imirimo mu Rwanda, yavuze ko kubera icyorezo COVID-19 igihe hari hariho gukaza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, byibura imirimo isaga 1,900 idashingiye ku buhinzi yose yatakaye, ariko aho habereye koroshya ingamba haboneka indi mirimo isaga 500,000.
Ariko kandi hari n'izindi nzego nyinshi cyane z'ubukungu n'ubucuruzi aho imirimo itarongera gukora neza, ku buryo hari icyizere ko byose nifunguka n'indi mirimo myinshi izaboneka.
Muri uyu muhango Perezida Kagame yongeye kwihanangiriza abategeka uturere duhana imbibe n'ibindi bihugu bituranyi, ndetse n'urwego rw'abikorera ko bagombye kwita ku baturage. Avuga ko bidakwiye ko baguma kwambuka imipaka bajya gusaba serivisi mu baturanyi.
Nta bintu byose umuntu ugiye kugura ikibiriti aragomba kwambuka umupaka, ushaka kugura amazi yo kunywa arategereza ava hakurya y'umupaka aze hano, kandi hano twitwa ngo dufite indasitiri zikora ibyo byose. Ntabwo ari byo. Mwebwe ngira ngo mu miterere yacu no mu myumvire yacu na politiki yacu twari dukwiye kuba turi isoko ry'abaturanyi, ahubwo ari twabaza gushakamo. Njye niyo politiki numvaga twari tugiye tugenderaho, cyangwa numvaga dusa tugenderaho.
numva nokwiriye kuza hano ku masoko y'ibyo bashaka.
Ikindi Perezida Kagame yongeye kunenga cyane ni abategetsi baca abandi intege cyane baba bajya bashya mu kazi bavuye mu mahanga, ibakavuga ko bidakwiye ku bantu bifuza gutera imbere. Gahunda y'imihigo ubusanzwe ifatwa nk'umusemburo wo kwihutisha iterambere ry'igihugu iyo bikozwe neza. Kuvi gahunda yo gukorera ku mihigo yatangira mu Rwanda imyaka 14 irihiritse. Imibare y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere igaragaza ko abaturage bashima imitangire ya serivisi muri rusange ku mpuzandengo ya 71.3%, bakishimira uruhare rwabo mu mitangire ya serivisi kuri 77.12%. Ari ku rwego RGB rukavuga ko abaturage bakomeje kugaragaza ko basiragizwa mu nzego zitandukanye zakabahaye serivisi n'ibindi. Ni mu gihe intumbero ya Leta y'u Rwanda mu myaka 20 ishize ari ukugira imiyoborere ishingiye ku muturage kandi ikagira ikihindura ku mibereho ye. Uko bigaragara ku rutonde rw'uturere uko twabashije kwesa imihigo ya 2019-2020, akarere ka Nyaruguru ko mu majyepfo y'u Rwanda kaje ku isonga n'amanota 88%, mu gihe akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ariko kari ku mwanya wa 30 n'amanota 50%. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Akanama gashinzwe amatora muri Uganda kavuga ko abakandida 10 aribo bujuje ibyangombwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu matora azoba mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Kwiyamamaza kuzotangura mu ndwi itaha. Inkuru y'Idonido yateguwe na Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Mu bakandida 10 bagiye guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu harimo Perezida Yoweri Museveni uherutse guhindura amazina ye akongeraho irya butaburwa kandi akaba amaze imyaka 35 ku butegetsi. Abandi ni wahoze akuriye igisirikare cya Uganda akaba hagarariye ishaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya ANT General Mugisha Muntu, wahoze akuriye ishami ry'iperereza rya gisirikare General Henry Tumukunde wiyamamaje ku giti cye hamwe n'umuhanzi w'icyamamare mu karere Robert Chaguranyi uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Bobby Wine ariko akaba yarahindutse umunyapolitike agashinga n'ishaka rya NUP. Igitandukanye n'andi matora abaye muri iki gihugu kumara imyaka 20 ishize ni uko utiyamamaza k'umunyapolitike w'icyamamare utavuga rumwe n'ubutegetsi w'ishaka rya FDC Colonel Kiza Besigye. Uyu azwiho kuba yarahanganye na Perezida Museveni mu matora inshuro enye, Perezida Museveni amutsindishaho amajwi make ariko we akavuga ko bamwiba amajwi. Ishaka rya Kiza Besigye FDC ubu rigiye guhagararirwa na Patrick Amuriat ukomoka mu majyaruguru y'igihugu. Kwandikwa ku mugaragaro kw'abanyapolitiki mbere y'uko batangira kuzenguruka igihugu cyose biyamamaza bizaba ku munsi wa mbere n'uwa kabiri by'icumweru gitaha. Ariko abakandida banenze amabwiriza y'akanama gashinzwe gutegura amatora ababuza kuzaherekezwa na bamwe mu bayoboke babo ku kibuga bazandikirwaho cyangwa kwita mu bikorwa bishobora guhuza abantu benshi ko abazarenga kuri aya mabwiriza bazahagarikwa n'igipolisi. Kurikije bamwe muri abanyapolitike, aya nama nanize arimo kubashirirwaho n'ubutegetsi kugira ngo abatavuga rumwe nabwo baterekana ko bafite ababashigikiye benshi. Generali Mugisha Muntu ni umukandida w'ishaka Alliance for National Transformation ANT.
Of course some of the don'ts are stupid guidelines, but we will measure.
Ati amwe muri aya mabwiriza nta gakira afite, ariko tuzasuzuma ibyo tuzakurikiza n'ibyo tuzirengagiza. Ikintu nyamukuru kuri uwo munsi ni ukwandikwa kuba umukandida, kuko ibyo ari byo byose hari ibintu tutazashobora gushyira ku murongo mbere y'uko tugera ku butegetsi, kuko tuzi imiterere y'abantu bayobora iki gihugu ni abantu b'ibihubutsi. General Mugisha Muntu yunganiwe n'undi munyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi w'ishaka FDC Patrick Amuriat uvuga ko amabwiriza y'akanama gashyizwe amatora anyuranyije n'itegeko nshinga yuko bo nk'ishaka batazayubahiriza.
I know that some of the restrictions that have been imposed by the electoral commission are just illegal.
Nzi neza yuko amwe muri aya mabwiriza anyuranyije n'amategeko, kandi iki ni kimwe mu bintu duhora duhanganye nacyo muri ubu butegetsi bw'igitugu. Icyo tutazihanganira muri aya matora guhera no kuwa kabiri bwo tuzandikwa ni ukutemera ko uburenganzira bwacu bukandamizwa.
We will not allow our rights to be violated.
Nyamara ariko umuvugizi w'akanama gashinzwe gutegura amatora Paul Bukenya yabwiye Ijwi rya Amerika yuko amabwiriza batanze ari mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 hamwe n'izindi ngaruka zaterwa n'umwuzure w'abantu ku kibuga bazandikiraho abo bakandida.
We have support from all over Uganda. So if you are to allow everyone to come with a
Ati ababa kandida bafite abayoboke muri Uganda yose ugize ngo burumwe aze n'abamushyigikiye byatera kavuyo aho uwo muhango uzabera ndetse no mu mihanda y'umujyi kandi abayoboke b'abakandida batandukanye bashobora gukozanyamo bahuriye mu mihanda. Ibi kandi bigendereye no kurinda abantu icyorezo cya COVID-19 kuko umwuzure w'abantu ushobora gutuma icyorezo gikwirakwira vuba. Aya mabwiriza areba buri mukandida wese hatitawe kwishaka ahagarariye.
Irrespective of their political party affiliation.
Umuvugizi ushaka ari ku butegetsi NRM Rogers Murindwa we yabwiye Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yuko biteguye kubahiriza amabwiriza yose akanama gashinzwe gutegura amatora kabahaye. Anavuga ko umukandida wabo Perezida Yoweri Gutahaburwa Museveni aziyandikisha ku wa mbere tariki ebyiri. Abakandida bose uko ari 10 bategejwe gutanga impapuro zabo zibasabwa na ku kanama gashinzwe amatora ku wa mbere no ku wa kabiri w'icyumweru gitaha mbere y'uko bemererwa kwiyamamaza. Abantu bagira kuri 80 nibo bari barasabye kwiyamamaza ariko abujuje ibyangombwa birimo imikono y'abantu 100 bakomoka mu ntara 98 za Uganda bemerewe kuziyandikisha muri iyo minsi 2 n'icumi bonyine. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Turagushimiye Ignatius. Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abanyagihugu bo muri commune Giharo mu ntara ya Rutana barinubira ubucamanza bavuga ko budindiza imanza zabo. Ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu Desire Tungimana.
Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri commune Giharo bidoga bavuga ko imanza ziri muri sentare ziteba gucibwa. Abanyagihugu bavuga ko ahani nari imanza z'amatongo. Uyu ni umwe muri abanyagihugu avuga ko haheze umwaka urenga bituye sentare n'intango ya commune Giharo ariko kabatacyo irashikiriza kubijanye n'ugo rubanza.
Ni sentare ya Giharo twahaye turiraba naraduhohote yebwe hari mu kirimo cy'umuhesi twa turi Tanzania mbere ubwa mbere na mbere twarimo turakurikira mitongo by'umuryango mukada turazanye mu muryango tinavemo ntidusangiye umuryango tubarishindira noneho rero tuvukana yitwa kali mukuru w'uyu acha agomba gusigikira muyomba wiwe natwe tukabura na tuvuga yuko usigikire muyomba wawe mukwirikire mujane niwe tukomba urogaruke zirateba muri urubanza twaruhereye mwakuyu mukwicenda none tugeze mukwicumi umwaka n'ukwezi nta nicyo twabana.
Ibice 90% by'abanyagihugu bakaba batunzwe n'uburimyi mu Burundi. Ikimaze kwibonekeza nuko ingorane z'amatongo ziri mu bikwega indyane mu kibano kugeza naho bamwe bicana. Kubw'ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanguza umwaka w'ubutungane umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021 itariki 2 z'ukwezi kw'icumi mu ngoro y'amakoraniro i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi yasabye abacamanza kutadindiza imanza mu ntumbero yo gukinga ingaruka mbi mu banyagihugu.
Abacamanza rero nabo bame bagavye bacimanza kare kandi bakwikiza amategeko bongere bihutire kudushyira mu ngiro kugira ngo bagwanye agatima ko kwihanira cyane ko kwihora. Erega ubucamanza ariko rwego rwa mbere rukingira agateka kazi na muntu bimwe bidaseswa.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu avuze ivyo mu ntwaro bavuga ko baciye bafata iya mbere mu kwitaho mu gutunganiriza abanyagihugu bivanye naho ubushobozi bwabo bugarukira. Eric Ntirampeba ni mustanteri wa commune Rutana.
Aho nyine cyo bayiro alivumereye natwe duca dufata ya mbere tugaca tuhimiriza abajya bajejwe intwaro tukabwira bakuru mitumba nabo bagacabwira abajya batanu batowe nabo bagacaba bivuga ku mutumba reka natwebwe turi mu nama dukoresha ku mitumba turababwira yuko ikitameze neza kibaye ku mutumba n'icyo abantu bapfuye babye batanu be nabandi bizigirwa ku mutumba banza bakaja hamwe bakabatunganiriza kenshi usanga hari gihe abari ibintu byoroshye cyane kuko bobo be ku mutumba nibo baba bahatse ingorane ndetse bakuru uwo mutumba
ariko abajejwe intwaro nabone baratungwa agatoke ko rimwe na rimwe bakora akazi k'ubutungane batabirekuriwe n'amategeko bakagira ko bagahohotera abanyagihugu uyu n'uyundi munyagihugu wo muri komine Giharo yavuganye n'isoko ryacu
uko maze guhonyanga gateka kazi na muntu kwitongo rya kavukire ukazagirika ngo ni babomorinzi tusanga mengu munyagihugu arahohotewe amagambo ni mesi dufise harya twanka kubivuga gusa naha handi hoho guhera kuri mukuru wo gakimbire murabona aho ndi gure sentari satura munyaga kimbire akongera hoza gusatura kandi
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye intumbero yo kubaka igihugu kirangwa n'amategeko abicishije mu gukomeza ubutungane kubwivyo abanyagihugu bo muri komine Giharo bamusaba ko yoshira mu ngiro iryo hangiro atamwana n'ikinono
umuntu cyose abareye ko itantamye iyo itankozi yuho bidukorere nk'iko nyene hahayi bitwiruhangira mu mwene gihugu gira yuho ibintu by'akarenganyo bihave kugira umuntu abituye bamumvirize neza ya yuho ibintu by'imanza bimeze mu ngiro uko muri ibi bihe nta mwana n'ikinono nta muntu wose akorera inda yiwe n'abana biwe urubyaro rwiwe kugira babeho kugira abantu nk'icyo barya niko baza kwigisuri kugira bene ave ku isuri baronka cyo barya cyo baba warakoze
abahinga mu bijanye n'itunganywa ry'amatongo berekana ko ingorane z'amatongo mu Burundi ziva kwigwirirana ry'abantu hamwe n'ingwano zituma haba abahunga hagati mu gihugu hamwe n'abahunguka bava hanze yacu bakabona ko leta ikwiye guhagurukira ikibazo cy'amatongo mu buryo bw'umwihari.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ejo bundi kuwa gatatu hashize Ministeri y'ubucamanza y'u Burundi yatangije gahunda yo kurangiza imanza zose zadindiye no gushyira mu bikorwa izaciwe zitarashyirwa mu ngiro. Iyi gahunda izamara ukwezi izakorerwa mu ntara zose z'igihugu. Inkuru irambuye turayigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Isekeze ubushikiranganje bw'ubutungane bwise iryo gutunganiriza barenganijwe ryatanguye kuri uyu wa gatatu rizobera mu ntara zose z'igihugu. Umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yaritangurije icese ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura kuri uyu wa gatatu rikaba rizomara ukwezi kose nk'uko yabivuze. Muri icyo kiringo abacamanza n'abashikiriza manza bazokwishikira ku rubuga ahari amatati canke mu mabohero atandukanye kugira ngo bumvirize abegwa n'amadosiye azobariko arasubigwamo nkuko bwo bushikiranganje bubivuga. Ikene nuko abacamanza bazokwakira inzandiko nshasha muri dosye kana ka canke ivyabona bishobora gutuma igihano cafashwe gihinduka canke urubanza rugasubigwamo gose. Umushikiranganje w'ubutungane arizeza ko imanza zitari nke zatevye zizokugwa mu nzira.
Muntumbero yo kufasha abene igihugu kwegera ubutungane ubushikiranganje bw'ubutungane uri n'iteka ryo kumenyesha abene gihugu bose babwituye basaba isubirwamo canke ifutwa ry'imanza z'amatati isekeza ryo kumviriza no gutunganiriza abegwa n'izo manza bose. Ubushikiranganje bw'ubutungane busavye abajejwe ico gikorwa kukirangurana umwete n'ubwira ugahamagarira abegwa n'izo manza bose kwitabira iryo sekeza no korohereza abazoba bariko barabatunganiriza. Usavye abajejwe intwaro kuzofasha kugira ngo iryo sekeza rizogende neza. Ni harambe ubutungane kuri bose.
Iryo sekeza rimaze gutanguzwa icese amashyirahamwe yigenga yitaho ineza y'abanyororo n'agateka kazi na muntu yagize icyo arivuga ko rimwe muri ayo mashyirahamwe akate Burundi ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rirashimishwa n'iryo sekeza. Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri akate Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari igikorwa kije hageze kandi kirindiranywe igishika cinshi n'abituye ubutungane ariko bataratunganirizwa.
Turashima isekeza umushikiranganje w'ubutungane yatanguje yuko imanza z'abasabye ko imanza zabo zosubirwamo biciye mu bushikiranganje ibyo bita revision ko bozikura mu nzira amadosiye baba bafise kandi turazi ko atari make kuko ubwo buryo bwirukira abantu batari bake kandi imanza ugasanga zirateba cyane mu bushikiranganje. turamaze kubona ko uyu mushikiranganje afise yerekana ko afise umwete mu gukora mu magishikira amabanga atangura kuhimiriza abacamanza ko bonyarutsa cyane cyane ku bacamanza bafise amadosiye y'imanza z'ibyaha kugira ngo abanyororo babacire imanza n'ingoga ari abashobora gukwezwa bezwe arashobora kuronka ikigongo cy'umukuru w'igihugu canke abaheraheza iminyororo kugira ngo abanyororo bagabanuke cyane mu mabohero naburya bigaragara ko yarengewe.
Naho biruko ayo mashirahamwe abona ko hari umugwi w'abanyororo usa n'uwibagiwe, atanga akarorero k'abanyororo barenga 700 bafungiwe ibyaha bya politike bahawe ikigongo cy'umukuru w'igihugu canke barangije ibihano byabo ariko bakaba bamaze umwaka urenga batararekugwa. Asaba ko nabo batokwibagirwa muri iryo sekeza.
Aho bari guhera ko si cyo ariko barashira imbere kuko hari abadasaba yuko izo manza zobanza gusubizwa mu byo gusubiramo canke mwiyungururizo mu gihe baba barejejwe n'ubutungane canke barahejeje iminyororo yabo abo bateza guca basohoka. Aha twovuga nk'abakurikiranwa ku byaha bifitanye isano na politiki. Hari abanyororo benshi bamaze igihe kinini barunguruje imanza zabo ariko gushika n'ubu boneka yuko amatsentara atari karabitaho. Nico gihe habiryo himirizwa ry'abaheraheza imanza bafise abonye ugasanga ntibagiyemwo. Aho rero ntituvuze abejejwe n'ubutungane abahejeje iminyororo yabo n'ubakiri mu mabohero atandukanye mu gihugu. Nagerageze atunganiriza abanyororo bariko bararenganywa.
Ubushikiranganje bw'ubutungane burahumuriza ayo mashirahamwe kwa bimanza zabo zatevye bazorenganurwa mu kiringo cy'ukwezi gyosekeza rizomara. Pierre Clavenio, Nkuru, Kigali, kubwijwe ry'America.
Icyiciro cya gatatu cy'impunzi z'Abarundi kigizwe n'abantu 296 bari mu nkambi ya Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratahutse basubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi ejo bundi kwa gatatu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Nishimye cyane narimaze umwaka n'amezi 5 mu rupango mu Kavimvira ako no munsi ngiye na dosiye yanjye yubuka gusura mu gihe cy'amavuko ngo mwaka n'amezi ngamaze ngaha amazuba n'ibyago byinshi cyane ndagwara nkaje kwa muganga nakoze gushura guha ntagiye kwa muganga niba ntuye kwa muganga amezi imiti tamvure tameze neza cyane imvura takaye ntakize ndashimye gose kuba nifuje nise mu gihe cy'amavuko kandi imyaka n'amezi imije naho nyamwe cy'amavuko vraiment ababyeyi banje bari Burundi ntibazi ko mpaye nuko ntagihari nino muri aba telefone ari mfise n'ubu ntibazi ko ngiye mu Burundi baza kumana gusanjitse ngitse muhira ariko nagiye ngo ntashe muhira vraiment ndariye nani basigaye ngamukavimvira cyane bavise ngora nimutagiri kungana reko barabandika ngamukavimvira ndetse n'amafaranga ngamukavimvira ariko bakwandika uco mubwira umurevi jo gira amafaranga ngamukavimvira yirwa mwigaravie yirwa ja kurimirana yagenda gusega mu mihana y'abakongomani abakongomani bakadutuka bakagira gute mu Burundi mwahunze ubundi muvimwe muza kwandika muri Kongo nukuri ninge adoza ngaha anya mukavimvira zirarenze nimwe duzi ubukoko bunjike guzi ubukoko niwora no bugari bwobwo burarura niwora bakabiza
kuba mvuye ngaha n'inkimana yonye nibikoze je sije nabikoze ko nabagenze banje baracyamerewe nabi nyuma nyahimbayeho nabi nyahimbayeho nabi ku buzima bwo kugumanza kwikora amagaravie buzima bwo kujya mu murima kugirane hariho nkabamwe bamwe tutamenyereye kuvunika cyane kugirane ariko n'ubuzima buvunye mbagerageze vraiment jewe ndagiye ariko naho nsize bene data naho basigaye ni ahantu habi cyane abana barono naho impande y'amasari biki ntibaharinganiza kuvugwa ntibabavura kira kintu cyose urumva ntibabaraba ingyazo babagaburira ni nk'ingurube.
Icyo nishimye kusubira mu iwacu mu gihugu kwanza ni imyaka myinshi navukiye hanze y'igihugu numvise kushima kusubira iwacu mu Burundi iyo bavyeyi banje bavutse kwa hiyo nishimye cyane kubona ko naba bashikaye ngaha bo batotera baje mu makambi ahubwo botera baje mu kigo cyabo kuko tuze kuba kikiha igihugu cyacu cyatwibarize kuriko kuba ngo uje mu makambi kandi igihugu cyacu cyanyu kiguhamagara si cyiza batujani wacu gusa ni tugire Burundi cyo twifuza hari abatagira aho baba baduhe leta n'umuvyeyi baduhe aho tuba baje bafisa aho baba baduha amabati babasanurire kuko barahangayiza uko imyaka ni nyinshi bari hanze batari mu gihugu
maze umwaka n'amezi ane ndi ngaha abana ntibiga babaye mayibobo abana nta kintu baronka kibafasha nukuguma ngaho gusa bajye ubugari bwa bigore na bwene bwaboze buri mwinyo bahaguma bahara umwana ashora mundwe akagenda kwa muganga inshuro zine ugende uvayo ntacure nkuri bubahe bakuririrako ibadutabare natwe badukure ngaho turarushe vraiment turarushe badutabare natwe dusubire mu gihe gucacu cacu kibarutse dusangira kabisa nagahiye turi mu Burundi abana basubire ku mashure nibo kazoza kaje kubera ndabona nka jewe sinize nkabona ngumye ngaho mu makambi nta kintu ndi buve nzokwimarira ariko umwana wanje ni aja kwishure hari gezo na wazo wa Burundi bigezo akagira ica marira ibadutabaye natwe badukure ngaho batujane murakoze muzo bamukoze kabisa
bakunze baradijwe ijya America mutuye mu burasirazo bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 nibice 7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 nibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 nibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 Na uko badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 nibice 9 ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Ijwi rya Amerika noneho tunyarukire muri Tanzania aho leta yabujije abarundi batuye inkambi z'impunzi za Nyarugusu, Nduta na Mutenderi gutera ibihingwa bikura bijya hejuru nk'ibigori, imyumbati n'urutoki. Ivuga ko bishobora kuba ubwihisho bw'abagizi ba nabi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yasuye inkambi ya Nyarugusu maze adutegurira inkuru ikurikira.
Mukayise impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zamaze merewe kurima ibiterwa bitandukanye mu masambu mato mato yegereye mihana yabo ibyo biterwa byafasha cyane gukabukanya ibiribwa baronswa bamwe mu bahaye ikiganiro igihe Amerika aha batubwira ibyo babugijwe
umvise ko bavuze gutera ibiharage imyumbati ibigori
yego kwiringa amo muri iyi nkambi bashobora gutera ibiterwa bitandukanye
ibigori tugatera udukoti tugatera no turengarenga
izo mpunzi zivuga yuko ibyo biterwa byahora bibafasha cyane cyane mu gukabukanya ubugari n'ubushaza baronswa minsi yose
eka nk'ibigori turabye twabiteranye ne kugira ngo turabe ko tworonke cyo gushira muziko kobera tutaje mu gihe akurimayo cyane kuko turonka gahera ko kukigura igikoti naco twagitera kugira ngo turonka akasombe isambu kugira ngo twongereza amaraso nuko turengarenga nyine kugira tudufashe tuze turahindura mu gihe twumvise ubushaza yuko butuguye nabi tukaca duhindura rero uko tubogaboga
ibitego zarufashe cyane kuko nk'imyumbati sintwarima ngo twimbure imyumbati ko nta kimera ariko kandi twasa mu dusombe dusombe tukadufasha kora abana tuntu tubogaboga twadufasha cyane ibigoye navyo nta mwimbo twaronka twimbura tukaba ngo turashyira mu bigega cyane twabiganya ariko byadusahiriza kumuntu akaronka uko yose mu gihe akitwe turekeye kuronka amara kujya kugura ibigori mu isoko byadufasha cyane
ibigori byadufasha cyane kuko nta muntu yavuga ngo agiye kurondera ibyo kwimbura ariko umuntu yarondera two kujya kugira ngo harabe yuko yoza aribukiriza ki Burundi cyanke iyo ntuze ya iyo myumbati twaronka gasombe cyanke twateye utwo dusogoro tukaza turakaba n'izi njya baduhanga kuko injya ya minsi yose ari gihe usanga yakugamiye mu kanwa tukavanga kugira ngo tureke ko twagarura amapeti
umutekano muke ni kimwe mu mpamvu zitumye abarongozi b'inkambi bashyiraho iyo ngingo yo kubuza impunzi kurima bivugwa yuko abakozi ba nabi yoborohera kwinyegeza muri ibyo biterwa
uko bavuga yuko ari umutekano muke kuko mu bihe bihitiye harabaye ibintu by'ubusumasuma ariko twe tugiye kuraba so kuvuga ngo nubwo busuma bwahabaye hari ibigori bisoya canke ibyo bikotikoti ahubwo hari muci sinzi rero yuko mu gihe mumva ari abatumwa bazoca bagwira kandi buca ariho habaye ubusuma cyane
kumva bavuga yuko ari kumva z'umutekano muke yuko abasoma bavyinyegezamwe
mukuru w'igipolisi cya Tanzania Simon Siro yarakoze urugendo mu nkambi ya Nyarugusu mu rugendo rwiwe yagabishije ko igipolisi kigiye gukora isakwa rinini ry'abagizi ba nabi mu nkambi za Nyarugusu Mutenderi hamwe na Nduta no mu ntara yose ya Kigoma yavuze yuko iyo ngingo ifashwe kubera ibitero by'abakozi ba nabi bakoresha inkoho biboneka yuko biriko biriyongera mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro